Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, na FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Kizwa shingiro rihari kuvali shingwa bava yarusha fani tuvuka ko ririmo amahinyo na cyane cyane kuri iki kwizwa shingiro gerekana neza ko umugwi w'abatwa mengo sa barundi bakwijije amategeko.
Uyu ni Vitali Vambanze wahoze ari umukenguza amateka mu kuvuga senateri, akaba no mubashinze ishyirahamwe Uniproba riharanira agateka k'abatwa mu Burundi. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi n'urubanza rw'abaregwa iterabwoba mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika mu herere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Amafaranga wakoreshwa mu bya gisirikare mu karere ka Afrika yaragabanutse nyuma yaho ateye yongera mu kiringo kirenga imyaka 10. Ijo byatangajwe n'icyegeranyo ku mafaranga akoreshwa mu byerekeye kwivuna abansi mu makungu. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko hari amafaranga yagabanutse bivuye ko kubikiro by'igitoro byakorotse. Nantiano umushakashatsi mu kigo gikurikirana amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare gikorera mu gisagara cya Stockholm muri Sweden, ari nacyo cyasohoye icyo cyegeranyo, havuga ko igabanuka rikomeye ry'ibiciro by'igitoro ryagize ingaruka ku bihugu bitari bike muri Afrika, cyane cyane ibihugu bya Afrika y'Epfo na Angola. Naho biruko, amafaranga akoreshwa n'igisirikare muri Afrika aracyari hejuru ku bice 48%, umuntu agereranije n'uko yangana haraheze imyaka 10. Ibihugu bikoresha amafaranga menshi kurusha ibindi ngo bikaba ari ibihugu bifite ubutunzi bufatiye ku bitoro. Igabanuka ry'ibiciro by'igitoro ryatumye hamareta y'ibyo bihugu agabanya bikomeye amafaranga akoresha, harimo nayo kwivuna abansi. Hano muri Leta Zunze za Amerika, President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye umubonano ku telefone na mugenzi wa Burusiya President Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri. Uwo mubonano ubaye uwa mbere kuva Burusiya bwagirije Amerika ku bitero yakoze muri Siriya mu kwezi guheze, inyuma yaho leta ya Siriya ikoreye ibitero by'ivyuka ku banyagihugu. Abategetsi baganire ku bijyanye na Siriya, bongera baganira ku bijyanye na Korea ya Ruguru. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Amerika bimenyesha ko icyo kiganiro cyabaye ngirakamaro. Nayo ibimenyesha makuru byo mu Rusiya byatangaje ko ibiro bya President Putin byemeza ko icyo kiganiro cyagenze neza kandi ko cyari cyubaka. Abategetsi bumvikanye ko abashikiranganye na ko bajejwe imigenderanire n'ayandi makungu bagiye kwicara ikibazo cy'intambara yo muri Siriya. Abakorera mu biro kwa President Trump bamenyesha kandi ko hari ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri kubijyanye n'inama y'umugwi G20 itekanyijwe kuba mu kwezi kw'indwi mu Budagi. Mwamenya ko amatohoza abandanya kubijyanye n'uruhara rw'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika. Mu kwezi guheze President Trump akaba yaratangaje ko imigenderanire y'Uburusiya na Amerika ishobora gusubira kunaguka. Muri Leta ya Carolina y'Umanukwa na muri Leta Zunze za Amerika, umupolisi w'umuzungu Michael Slager yemanze imbere ya sentare ko yishe umugabo mwirabure Walter Scott. Slager afite imyaka 35, yemanze kuri wa kabiri ko yarenze ku mategeko mu kurasa Scott atabanje kumusiguza. Ashobora kuzofungwa akongera agatangishwa ihadabu ry'amafaranga angana n'amadolari 250,000. Abacamanza bamusaba umunyororo w'imyaka 20, yamara ntibyatangajwe rya rugo rubanza ruzocibwa. Mu gihe hoba kumvikana, Leta ya Carolina y'Umanuko izoheza ihagari kugo rubanza. Kuri wa kabiri kandi kinyamakuru The Washington Post cyatangaje ko ubushikiranganji bw'ubutungane butazocira urubanza wa polisi babiri baregwa ko bishe umugabo yitwa Alton Sterling mu mwaka uheze muri Leta ya Louisiana. ubwo bwicanyi bukaba bwaratumye abantu batari bake bakora imyerekano mu bisagara bitandukanye bya Amerika. Yamara ubushikiranganje bw'ubutungane gushika ubu ntacyo buratangaza kubijyanye n'iyo ngingo. Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yamiriye kure kuri uyu wa kabiri birego bivuga ko u Burusiya bwagize uruhara mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika mu mwaka uheze. Perezida Putin avuga ko ivyo birego hari bihuha bikoreshwa muri Amerika kubera inyungu za politike. Ivyo Perezida Putin yavyiyamiririje mu kiganiro yabamenyesha makuru cyabereye mu Burusiya ahejeje kubonana na Chancelier Angela Merkel w'Ubudagi. Abategetsi baganire ku bijyanye n'intambara iri muri Siriya hamwe n'uburyo Uburusiya bubandanya kwigenza kuri Ukraine. Uwo mubonano ntiwari woroshe bivuye ko ibyo bibazo basanzwe batabihuriza ko naho biri uko abategetsi bombi bavuga ko bashyika ibiganiro muri Ukraine. Naye ku bijyanye na Siriya, Merkel avuga ko Uburusiya bufise uruhara rukomeye mu ntambara iri muri icyo gihugu. Kuri wa kabiri Perezida Putin hakaba yaciye atera akamo ko gutanga agahengwe ku ntambara k'intambara ibiganiro hagati y'imigwi y'abagwanyi na leta ya Siriya bikaza gusubira gutangura kuri wa kabiri ku mugwa mukuru wa Astana i Kazakhstan. Igihugu cy'Ubugiriki cyakoranye amasezerano kuri uyu wa kabiri n'ibihugu bya Buraya kubijyanye n'amadeni icyo gihugu gisanzwe giheranye. Aya masezerano ashitswe ko haheze amezi atari make izo mpande zompi ziri ko ziraharira akazofasha Ubugiriki kutagenda akagirire kubijyanye n'ubutunzi. Ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibanki y'ibihugu bya Buraya bikazotwara aya masezerano mu nama y'abashikiranganji bajejwe ubutunzi itekanije kuba itariki ya 22 muri uku kwezi kwa gatanu.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, umukuru w'igihugu yashyize umukono ku itegeko rigenga komisiyo yo kwiga ibyo kuvugurura itegeko nshinga. Kuri iyi nkuru dutega amatwi umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza uri Bujumbura.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena uwo mugwi ryasohotse ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Iryo tegeko rivuga ko uwo mugwi uzobukubukira ibiro by'umukuru w'igihugu bwite ibyo uwo mugwi uzobujejwe n'ibi. Kugira urutonde n'umwihwezo w'ingingo zimwe bwizwa nshingiro ry'u Burundi zohinyanyurwa ukazishikiriza leta no guhitishamo leta integuro nshasha y'ibwizwa nshingiro imaze kwemera impinyanyuro bazanye. Uwo mugwi utegerezwa kubugizwa n'abantu 15 bose bazogenwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu. Twese uzova mu biro bya Perezida Nkurunziza babiri bo mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati n'ubw'ubutungane. Hazoba harimo kandi abanyamigambwe, abanyapolitike bigenga, abaserukira abakenyezi, abo mashyirahamwe yigenga nayo urwaruka, harimo n'uzoserukira ubwoko bw'abatwa. Uwo mugwi wanyu musanga harenganye guhinyanyura ibwizwa nshingiro. Vitale Bambanze yahoze ari umukenguzi w'amateka akaba no mu bashinze ishyirahamwe Uniproba rihanira agateka k'abatwara risigura.
Ibwizwa nshingiro rihari kuva rishingwa bava i Arusha twamye tuvuga ko ririmwo amahinyu na cane cane kuri iryo bwizwa nshingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo s'abarundi bakwijije amategeko kubandikamwo ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu canke kurongora Burundi hazuba 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Kwerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo ntiturabarundi dukwijije mbere kuva bitanguye twamye dusaba ko iryo bwizwa nshingiro ryohinyanyurwa kugira ngo twerekanwe ko turabarundi kandi dufise ikibanza mu byo kurongora igihugu. Twibaza ko niba ritari bwahinyanyurwe ko hoba hari ararenze
mu nari babigenga. Mizero y'abarundi basanga hari bikwiye guhindurwa nabo nyene iruhande y'amateka y'u Burundi ku rugero rumwe n'ibihugu byo muri Yase. Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani.
Ndabona ibi vyerekeye ingene ritibikanya ubutegetsi bw'igihugu kubaho prezida ivyagira vye bibiri biri mu bintu bisaba uburyo bwinshi bwo gukora bigashobora gutuma igihugu gikoresha amafaranga menshi rihindutse rikahagira umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cyashobora gutuma ibintu bisho ashobora gufata intumbero agakoreshwa uburyo buke. Ariko n'ikindi tubona dushobora kwibaza yuko rihindutse ryoshobora gutanga indi ntumbero nko mu bijyanye n'ububasha bw'umukuru w'igihugu. Turabona yuko ubutegetsi bwinshi aha mu gihugu buri mu minwe y'umukuru w'igihugu, inacyo gituma twavuga muri bimwe bita decentralisation, aho kuza biraca byose muri deke ya president bigaca nko muri ordonnance y'abashikiranganje cyanke arete y'umushikiranganje wa mbere.
Ariko rero mu bikorwa byose umugambwe iprono turuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu usanga hari ibitokorwa ko abere gashatsi ni wa urongoye
igihugu cyacu cy'uburundi nacyo kirafise kagise kakiranga kirafise icyatumye ingingo zimwe zimwe zirizo muri ibyo bwirizwa shingiro zijaho ibyo navyo bitari byo byatumye iki gihugu kironka gahengwe gushika no munsi aha no vuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano les équilibres dans le corps de défense et de sécurité ico nibaza ko yaragera kwiza bintu bikogwa ko kubijanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano y'Arusha mu mugambo w'abadasigana iprona bitwagishyigikira niryo nyanyogwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwibungira ko ku mugambwe uyu canke bwoko ubu canke buri biri nyanyogwe mu ntungembero y'inyungu rusangi y'abarundi bose abahutu abatutsi abatwa
kugizo nyungu ziboneke umushinga amateka akizimana arabona ivyo kwitonderwa
amashezerano y'Arusha be n'ibiza shingiro bari bavuze yuko ibintu by'umukuru w'igihugu bya bibiri je nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kubyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi by'amamanda byaba buguma mu minwe y'umuntu umwe cyanke y'umugumwa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko yo biri kubibarizwa umuprezida akagira manda zibiri hakabisa uwundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhande siyenze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuza haba ibisabizikanya by'abategetsi tukabona yuko byo tuma demokrasi yariyo nka rusange ishinga imizi.
Umugwi w'ukwigingingo wazohinyanyurwa mu ibwizwa nshingiro ufite ikiringo cy'amezi atandatu gishobora kongerwa rimwe gusa ikindi kiringo kitarenza amezi abiri. Abazobwira bose bazobafise ubudahangarwa mu kiringo bazomara ubwatswe nawe ingingo izofatwa n'ibice bibiri kuri bitatu by'abagize umugwi havuye mu zoserukira urwaruka abandi bose bategerezwa ko bafite imyaka itari munsi ya 35. Eloge Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi nanone mu ntara ya Bubanza abantu batatu bakomerekejwe na grenade zaturikijwe n'abantu bataramenyekana muri komini Musigati na Rugazi. Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyi nkuru arayiduha neza.
Grenade ya mbere yatewe igihe cy'isaha zibiri z'ijoro kuri uwo mutumba Mugoma wa zone Muyebe muri komine Musigati nk'uko byemezwa n'ababa kuri uwo mutumba. Urugo rwatewe n'ubwo witwa Irene Niyibitanga nk'uko bivugwa na musitaneri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco.
Mu gihe cy'isaha zitatu n'inusu twararonse izo nkuru yuko hariho abantu baba baciye muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Mugoma bakaba batumbereye umuhana urimwo umuntu ari muri wa mugwi ujeje umutekano. Hanyuma bobo bibaza yuko bamaze kuryama bacha bacisha grenade mu cyumba bararamwe mugabo Imana yarakinze ntibari bwagere kuryama bari bakiri muri saro.
Aho kuri uwo mutumba nyene wa Mugoma abo bagizi banabi batamenyekanye bateye grenade igira kabiri muri iryo joro nyene mu gihe iyo ya mbere ataco yononye iyo kabiri yoyo harabo yakomerekeje nkuko bivugwa n'uwo mutegetsi.
Icyo gihe rero abantu bamaze kumva yuko grenade yatewe abajejwe mu kano hamwe n'abanyagihugu mwatsi ko bawuteramiye baciye baza basa nk'aho baje gutabara. Hanyuma ba bantu bari bateye grenade bari bafise n'iyindi bace batera muri abo bantu haca komereka abantu batatu. Umwe bavuga ko yakomeretse kuba ku bundi mu mutwe ariko twavuganye na muganga arambira yuko abantu bazokira kandi batakomeretse bimwe bihambaye cyane.
Kuri uwo mutumba Mugoma hazindutse kuri uno kabiri haba ibikorwa byo gukurikirana abo bakoze ico gitero c'amagrenade. Umuntu umwe yahagaritswe kuko isakwa ryakozwe n'abajeje umutekano bari kumwe n'abanyagihugu bamusanganye bimwe mu bikoresho bya gisirikare nk'uko Musitaneri Jean Bosco Nduwimana bivuga.
Ariho umuhana rero umwe w'umuntu yitwa Kaziri bashoboye gutora impuzu y'igisoda hamwe n'amasasu atatu. Izo mpuzu z'igisoda yari yazishyize muri twa leta mugabo bakaba babonye ingene zitaye bashobora kuzitora barazikurayo. Ubu rero yafashwe ku mva z'amatohoza.
Grenade igira gatatu yatewe ku mutumba na komine Rugazi hafi y'urugo rw'umukuru w'umutumba byemezwa na mustaneri wa Rugazi umufasoni Silvia Nizigama
umutumba wa Rugazi mugacimbira itebero abagizi bana bibataramenyekana barataye grenade impande y'urugo gurongoye umutumba wa Rugazi ariko imana yarakinze iyo grenade nta bintu yononye abayiteye nubwo turacyari ko turabarondera ntibaramenyekana nibaza ko ari ubugizi bwa nabi busanzwe kuko uwo mukuru w'umutumba n'uwo mubanyi biwe babana nta ngorane n'imwe bafitaniye ariko aho bari bateramiye hamwe umukuru w'umutumba yinjiye mu nzu haciye haturika iyo grenade ariko abayiteye n'ubu ntibaramenyekana
amakumi ine ya Musigati na Rugazi ari mu buraruko bw'inarabubanza namwe yo muri iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi yaranzwemwo umutekano muke mu bihe by'intambara yamaze imyaka irenga cumi abategetsi bayo makomine ahanuriwe n'ikibira cabereyemwo intambara z'urudacika bavuga ko hari haheze igihe hatekanye
byadutangaje cyane kuko nta nize twibaza ko muri komine ya Musigati ubwo bubisha bwo haboneka kuko hari haheze igihe kinini cyane ari amahoro n'umutekano abenegihugu baja ku mirimo abenegihugu bagira imanza eka atawanjya wangura
umutekano muri rusange wifashe neza muri komine ya Rugazi
icyo abategetsi basaba barungoye no kwirarira bagafashanya n'abajeje umutekano kucungera basabwa kandi gutanga amakuru kare kuri cyose kibateye amakenga mu nama y'umutekano yabereye kuri no wa kabiri muri komine Mpanda y'intara y'Ububanza nyine buramatari Tarasise Niyongabo yamenyesheje ko muri rusange umutekano wifashe neza kiretse utwo tuja turacamwo ibujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwaraye rutangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rw'abantu baregwa iterabwoba. Aba bantu bamaze umwaka urenga baratawe muri yombi bafunze by'agateganyo. Asumita kaboye kurikiranya urubanza araduhe inkuru.
Urubanza rwitabiriwe na mu miryango y'abaregwa nubwo basabwe n'abashinzwe umutekano kujya kure y'icyumba cyaburanishirizwagamo. Urukiko rwari rwafashe umwanzuro w'uko urubanza rwabera mu muhezo ariko ntibyabujije mu miryango y'abaregwa kuza ari benshi. Mu masaha ya saa mbiri za mu gitondo nibwo imodoka nini itwaye abaregwa yarigeze imbere y'icyumba cy'iburanisha. Bose mu ibara ry'iroza rirangwa imfungwa, ab'igitsina gore bo bongeyeho ibitambaro bibahisha amasura. Abo mu miryango y'abaregwa bari benshi bahanze amaso iyi modoka, buri wese bigaragara ko ashaka kubona isura y'uwe. Ntibyari byoroshye kubafotora cyangwa kuba wabegera kubera ko abashinzwe kubarinda bakumiriraga kure ugerageje kubegera. Nyuma y'umwanya muto bagejejwe mu cyumba cy'urukiko, umucamanza yahise ategeka abatarebwa n'urubanza gusohoka kugira ngo rukomeze mu muhezo. Ni icyemezo cyahise cyubahirizwa, abapolisi bahinda bari baje gukurikirana urubanza. Icyumba cy'urukiko cyari kizengurutswe n'abapolisi benshi basaba abantu kujya nko muri metero ijana uvuye aho urubanza rwaberaga. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo bushimangira ko bimwe mu bivugirwa mu rukiko bishobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu. Abaregwa bo bakomeje kunenga uyu muhezo bavuga ko bifuza kwiregura mu ruhame bakiyambura icyasha bavuga ko basizwe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwemeza ko bufite ibimenyetso byerekana ko abo burega bwari mu mugambi wo kwitabira urugamba rw'imitwe y'iterabwoba. Byumvikanisha ko hari n'abafatiwe ku kibuga cy'indege aho bari batangiriye urugendo ruberekeza mu bihugu bya Syria na Iraq. Ibi ni bihugu bibiri umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame y'idini ya Kiyisilamu wiganjemo. Bamwe mu miryango y'abaregwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko bakeneye kumenya amaherezo y'ababo.
Bafate babajyane mu rukiko ubarega aze atanye ikirego baburane na buri wese amenye ikintu bazira. Ibi ngibi biri mu gihugu cyane ka kabisa tubora kwa bifite na karengane ntagari byiza
nta kuri kugeza ubukura amenyekana byo rero ni leta igomba kubigira mu ruhare rwo kugaragariza abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bakabibwira abaturage bakabimenya kuko ari inshingano za leta tuba twumva ngo kanaka bamufasha ariko nango tumenye imama
nubwo abantu bose birukanwe mu cyumba kiburanisha aho mu miryango y'abaregwa babwijwe rya Amerika ko biyemeje kuza ngo wenda babonane akanya gato na mu miryango yabo bafunzwe hari abandi bavugaga ko batari bazi ku rubanza rubera mu muhezo ndetse bari bitwaje n'ingemo gusa baba baje bazi ku rubanza rubera mu muhezo ndetse n'abaje bataruzi bose babwijwe rya Amerika ko baguma ku rukiko kugeza igihe babo barangirije kuburana byibuze bakabasuhuza uko bigaragara uyu muhezo uzatuma abantu baguma mu gihirahiro ku bijyanye n'ikibazo cy'iterabwoba byari bitamenyerewe mu Rwanda abaregwa bose bashinjwa kuba mu itsinda ryari mu mugambi wo kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba itsimbaraye ku mahame y'idini ya Kiyisilamu abatangiye kuburana nandi itsinda rigizwe n'abasilamu 41 abandi batatu urukiko rwemeje ko bazaburanishwa n'inkiko zihariye ziburanisha abana urukiko rwasanze abo bana bari bakiri bato mu gihe bakekwagaho gukora icyaha Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
ijwi rya Amerika Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Itariki nk'iyi ya gatatu y'ukwa gatanu mu mwaka w'1992 hari ku cyumweru imyivumbagatanyo yo mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California ni mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika nibwo yahagaze iyi myivumbagatanyo yari imaze iminsi 5-6 gutyo yaguyemo abantu 58 abarenga 2,300 bayikomerekeyemo naho abandi bantu barenga 11,000 batawe muri yombi muri aba batawe muri yombi 36% barabirabura 52% barabitwa latino ni ukuvuga bakomoka mu bihugu bya Amerika y'epfo naho abandi 10% barabazungu bari ababera mbese bo bafite inkomoko mu Burayi iyo myivumbagatanyo yabayemo no gutwika no gusahura yononye n'ibintu by'agaciro k'amadolari arenga miliyari y'icyo gihe Imyivumbagatanyo y'i Los Angeles yatewe n'umugabo w'umwirabura witwa Rodney King n'abapolisi b'abazungu bamuhondaguye bamwogeraho burimiro mu buzima bwe Rodney King ntiyari umutagatifu na gato yari yarafunzwe mu 1989 kubera kwiba akoresheje intwaro ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu mu 1991 yari yaravuye muri gereza noneho yirirwa anywa amayoga menshi cyane arasinda ibi bikomeye ku mugoroba wa joro abapolisi bamubonye atwaye imodoka yirukanka cyane yarengeje umuvuduko wemewe n'amategeko bamugiye inyuma baramwirukanka na jugujugujugu nawe yanga guhagarara bakora kilometero 13 zose noneho baramugota aburaho amenera arahagarara ariko arwanya abapolisi bashaka kumuta muri yombi bararakaye ye bamuviraho indi imwe baramuhondagura baramunyukanyuka byanya byo koko bamaze kumunoza baramuboshye bamujyana kwa muganga abaganga basanze yakomeretse mu kanwa barahadoda basanga kandi yavunitse akananwa n'ikirenge cy'iburyo. Rodney King yamaze iminsi ne kwa muganga ariko ari no mu gifungo. Nyuma umushinjacyaha yavuze ko nta cyaha abona yamukurikiranaho maze aramurekura aritahira. Ibyago by'aba bapolisi ariko nuko mu gihe barimo bamwogeraho uburimiro hari umuturage uyu nguyu usanzwe rwose wabirebaga yibereye mu idirishya rye maze abifata ku mashusho ya video. Ayo ma video yayahaye abanyamakuru nabo bayerekana ku mateleviziyo menshi. Igihugu cyose cyakubiswe n'inkuba. Abapolisi bane banyukanyutse Rodney King bose b'abazungu bajyanywe mu rukiko maze rubagira bere. Abaturage cyane cyane abirabura n'abaratino bahise bisuka mu mihanda barasahura baramenagura baratwika bimara iminsi itanu itandatu gutyo. No mu yindi mijyi ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Seattle, Oakland, San Francisco, Las Vegas, San Diego, New York, Philadelphia na Atlanta habaye imyivumbagatanyo ariko yo ntiyagize ubukana nk'ubw'i Los Angeles. Iyi myivumbagatanyo yahagaze ari uko Perezida George Bush mukuru wategekaga icyo gihe agombye kwitabaza ingabo z'igihugu azohereza kuyihosha. Polisi yo yari yananiwe neza neza. Usibye inkera gutabara zo muri California, Perezida Bush yohereje umutwe wa karindwi w'ingabo zirwanira ku butaka n'umutwe wa mbere w'ingabo zitwa Marines zazobereye mu byo kurwanira hose haba ku butaka, mu mazi no mu kirere. Perezida wa Amerika ubusanzwe yitabaza ingabo z'igihugu mu bibazo by'imbere mu gihe gusa byakomeye cyane. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Baba polisi bakubise Rodney King baje kujyanwa mu rundi rukiko, noneho babiri muri bo bemezwa ibyaha bakatirwa gufungwa imyaka ibiri n'igice buri wese, abandi babiri bababere. Naho umujyi wa Los Angeles urukiko rwawutegetse guha Rodney King impozamarira y'amadolari hafi miliyoni enye yayashoye mu bucuruzi. Rodney King yitabye Imana mu kwezi kwa gatandatu 2012 yari afite imyaka 47 y'amavuko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagituza amatwi. Ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. Ubu none Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu kirangwa na demokrasi n'ubwigenge ntigishobora kubaho atatangaza makuru ryigenga kandi ryidegembya rihari. Itangaza makuru ryigenga mu bwoko bwaryo butandukanye rituma abanyagihugu baronka amakuru kandi rirafasha mu gikorwa cyo guhanahana amakuru. Itangaza makuru ryigenga rirashyira ahabona ruswa, riravuga ku bibazo bitandukanye, rirasigura amategeko n'imigambi y'amareta, rikongera rigafasha mu guhanahana ibyiyumviro n'ibiganiro ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu. Nikintu gikomeye kubera mu gihugu kirangwa n'ubwigenge leta yaho ironswa ububasha n'abanyagihugu ni gakama leta ayo vy'abanyagihugu bazi ibiriko biraba. Abo banyagihugu kenshi batuma amareta yisigura kuvya akora mu gihe baba bayatoye. Nibigaragara ko gukingira ubwigenge bw'itangazamakuru bikomeza ubwigenge bw'ubushikizi ivyumviro, harimo uburenganzira bwo kurondera no kuronka amakuru hamwe no gutuma abanyagihugu bafata ingingo zikwiriye. Abategetsi batwaza igikenye ku isi barabizi, nicyo gituma bakora uko bashoboye kose kugira bageramire itangazamakuru n'abamenyesha makuru barondera amakuru ashobora gushyira ahabona ibyo abo bategetsi badashaka ko bisohoka. Itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu n'umunsi wahariwe itangazamakuru ku isi. Uwo munsi washyizweho n'ishyirahamwe ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe indero ubumenyi n'imico mu mpunyapfunyo UNESCO kugira ukangurira abantu ku kamaro gakomeye k'ubwigenge bw'itangazamakuru no kwibutsa abanyagihugu ku isi ko mu bihugu bitari bike ibinyamakuru biziririzwa gusohoka, bitangishwa amande, bihagarikwa gukora cyangwa bikugagwa mu gihe abamenyeshamakuru batotezwa, bakubagugwa, bafungwa mbere bakanagandagugwa. Itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu ni umunsi wo gushyigikira itangazamakuru rigeramiwe cyangwa rishobora kugagwa. Ni umunsi wo kwibuka abamenyeshamakuru batakaje ubuzima bwabo bari kubarangura akazi kabo. Ni umunsi wo kwibutsa amareta y'ibihugu aho biri hose ko ategerezwa gukingira ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwigenge bw'ugushikiza ivyiyumviro uburenganzira bwemewe mu makungu hose. Thomas Jefferson, perezida agira gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umwe mu bagize uruhara rukomeye mu gushinga Amerika, yigeze kwandika avuga ko yohitamwo ibinyamakuru bitagira leta aho kuba leta itagira ibinyamakuru. Yavuze ko inkingi ya leta ari ivyiyumviro vy'abanyagihugu, kubwiwe ngo ubwo burenganzira butegerezwa kubahirizwa igihe cyose.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ryajijwe rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.